imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niro inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye bo. Ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Muri kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nk'uko bisanzwe. Ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala tabutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Uku kwezi kwa cumi ni ukwezi kwahariwe uguhimiriza, ukugwanya no kumenya byinshi bijyanye n'indwara ya kanseri yo mu mabere. Amashyirahamwe atandukanye harimwo n'abaganga bigenga bafata iya mbere kugira baje mu bikorwa bijyanye no guhimiriza abanyagihugu kwipimisha no kwivuza indwara ya kanseri yo mu mabere. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abaganga babiri bifatanyije na bagenzi babo bari muri ibyo bikorwa mu gisagara cya Bujumbura, mu mavuriro n'ahandi. Tutarinze kurangira rero, reka twakire abatumire bacu. Madame Docteur Gahama Ineza Tania, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze.
Ego namwe Docteur Ernest Barekinsabe, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Ego murakoze, ndabaramukije, nongera ndamutsa n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nongera ndamutsa n'umutumire turi kumwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane. Ego duhere kuri mwebwe nyene Docteur Ernest, turumva ku mbuga ngurukana bumenye muri iyi minsi, aho twabona amasanamu ya video n'ahandi ku bijyanye na kampanye, ku bijyanye n'ibikorwa wewe na bagenzi bawe b'abaganga barimwo byo guhimiriza abanyagihugu kuza kwivuza ku ivuriro rya Tanganyika Care Polyclinic indwara zitandukanye harimwo na kanseri mu mabere. Utubwira iki gikorwa ingene gitunganije muri make?
Icyo gikorwa kiri mu rukurikirane cyo gihe twari tumaze gukora, kuko kuva ibi bitaro bitangura harabaye kampanye nk'iyi mu kwezi kwa kane, haraba n'iyindi mu kwezi k'umunani, haraba n'iyi igiye kurangira isa n'izorangira ejo. Ibi rero tubigira kubera ko twasanze indwara ya kanseri muri rusange ari indwara mu Burundi iboneka kumenga izwi, n'abifashe ntibamenye ibyo bagwaye, baraguma mu Kirundi, baraguma muhira, bakazosanga barapfuye. Kandi iyo babimenya kare bakaja kwa muganga bashoboye gukira. Ni muri iyo ntumbero rero tuza turahimiriza, tugafata nk'indwi zibiri, turahimiriza abantu kugira ngo baze kwipimisha indwara ya kanseri muri rusange, ariko na cyane cyane n'indwara ya kanseri y'ibere, kuko ni indwara nayo nyine mu Burundi iriho cyane, ariko ikibabaje ni uko abantu batayizi bakayirwara, akaguma muhira no kumuhita reka amuhitana atigeze yitura amavuriro ngo bamufashe. Ni muri iyi ntumbero rero bariho bashyizeho izi ndwi zibiri kugira ngo bahamagarire abenegihugu kuza kwipimisha, hanyuma aho bishoboka tukabafasha, mu byo dushoboye, ibyo tudashoboye nabyo tukabereka uko bobigenza, naho bokwitura bashobora kubatunganiriza.
Murakoze cyane, muraza kutubwira byinshi bijyanye n'ingene mubapima, ingene mubavura n'ibindi byinshi. kandindukire gato kuri docteur Gahama. Docteur nawe huko docteur Ernest abivuze ingwara ya kanseri wasanze wewe abanyagihugu bayizi kwiki nawe nyine usanze itazwi cyane batayimenyere ibye kuganira nabo cyangwa kubavura cyane kubigisha
Jewe nkaya mishirahamwe yitwa Ubuzima akaba ari ishirahamwe ry'abaganga bagiye hamwe kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere rero guhera dutangura kubyigisha mu 2019 biramaze kugaragara cyane yuko usanga abanyagihugu benshi batazi icyo ari cyo kanseri batazi icyo ari cyo kanseri y'ibere kuko muganga yamesere yaje kubivuga ugasanga benshi bashobora kwivuza batinze ikirengereka aho ni uko banatinya ugasanga banatinya kwiganira n'uwo bayitoye mu kibano arihisha ugasanga ntibabivuga baba barangi babivuga ugasanga n'icyo kiratera ikibazo baracatinya kwivuga n'uyirwaye aheze ngo ace kwa muganga hakiri kare
none kuri ibyo nyine byo kubona batayizi bayitinya tukiri kuri mwebwe Dr. Gahama iyo mugiye kubigisha bavuga yuko boba banazi n'ibimenyetso byayo
ego cyane hariho benshi bamaze kubona ibimenyetso byayo biramaze kugaragara yuko babizi ko hari ikibano kenshi turakunda kubaza cyo tubigisha cyane no muri mwete iyo bamaze kumva mu bani cyangwa inshuti cyangwa indi mukuru wese mu kibanyi yagwaye kanseri y'ibere kenshi ntihabura abantu batatu bane batanu bahita bagakiriza bakatubwira ko ibyo bintu bamaze kubyumva mu kibano ariko batazi neza ibyo ari byo icyo bivako n'ibimenyetso byose cyangwa mbere batazi n'uko bari bukore iyo babonye kimwe muri ibyo n'ibimenyetso byerekana yuko bashobora kuba barwaye kanseri y'ibere
Ego mpindukiye kuri Dr. Ernest kumbure urayivura cyangwa ukayibona ukayipima nkuko Dr. Tanya bitubwiye ibimenyetso byo bari nk'ibihe abo banyagihugu bo kwitega cyane ubugerageza kumenya ibyinshi kuri iyo ndwara ibimenyetso n'ibihe iyo umukenyezi afise ikibazo mu ibere amenye yuko yo bayirwaye
ibimenyetso birahari kandi umukenyezi uwo ari we wese arashobora no kubyibonera atarinze no kujya kwa muganga akagenda kwa muganga nuko yamaze kubibona ngerageje kuvuga bike hari ikikunda kuboneka ni uko umukenyezi mu ibere umuntu arumva ko hariyo akantu kakabyimba kariyo gikora ko yakumva yuko hariyo akantu kariyo kagumye ngo hari igihe usanga kananyuganga cyane kumva ko ari akantu kagumye kandi ako kantu akaba ari akantu atahora yumva kenshi iyo ari kanseri nyakanya akantu kaba kaje mu ibere ubundi gakora n'ingoga urashobora gusanga uno munsi gakoze ko kari gatoya ugasanga inyuma y'iminsi ibiri kongerekanye ikindi kigira kabiri birashobora gushika ugasanga nk'imoko ry'ibere ugasanga rimwe umenga gitereye indani kare atariko byahora cyane ugasanga yakweguruse kurusha uko cyahora ahandi kindi hari n'icyo usanga nk'uwishonze akabona haravuyeyo ibintu by'amaberebere cyangwa ibimeze nk'amashira cyangwa bisa n'amaraso kandi katatu yahora abona ubisanga iyo umuntu yishonze akabona havuye n'ibintu bisa n'amaraso icyo kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko ibyo bere bifite ikibazo ikindi hari igihe ashobora kubona ibere uko ryasa akabona rirahinduye ibara irahinduye ibara haraje ko utuntu tumeze nk'uduherehere aho naho nyine kiba ari ikimenyetso hari n'igihe abona ko ukamenga ibere ukamenga ni nk'ikintu cya rifyonze rigasa ukamenga haracokeye aho naho nyine kenshi kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifite ikibazo hari n'igihe kuri nyabera asa na kimwe yumva mugabo ugasanga mu kwaha ibyo bita ngira ngo ni amasumbi mu kirundi mu gifaransa ni adenopati ugasanga haje utuntu mu kwaha tubyimbye arasa twayahorana icyo nacyo nyine kiba ari ikimenyetso gishobora kwerekana yuko uyu muntu afite ikibazo cya kanseri y'ibere muri make navuga ko ari ibyo ariko hari n'igihe rero ibere abona umenga haze nk'igikomere iratangura rikavyimba hanyuma kabone menga cyatukuriye hama kaza gikomere ibyo bimaze kurengerana kenshi ikindi norangiriza ko naho ibimenyetso atari bike ari gihe umuntu afite nk'amabere novuga ariko ari atumberanye muko akagira igihe ukabona umenga rimwe ryaduze kurushuko cyahora ukamenga amabere ntakingana ariko kare yahora abona ko atumberanye aho nawe nyene kibaye ikibazo naho yishonda cyonze cyanye abona atakindi kintu abona icyo kibari kimenyetso bisaba bisaba naho nyene ko yitura abaganga kugira bamusuzume muri make ibimenyetso novuga ni ibyo yego
ego none tukiri ngaho nyene biba byavuye kuki none kugira ngo umuntu arinde agwara indwara nk'iyi ivamwo ibibazo nk'ibi twumvise uvuze biba byatewe n'iki kenshi no mu mahanga mu bihugu byo mu mahanga bavuga ko kumbura bari mfungurwa aba yafunguye canke abari stress ntibimenyekana neza kumbure ku banyagihugu barakunda kubaza ibibazo byinshi biva ku indwara ya kanseri
ni byinshi ariko kandi ari n'ibyo usanga binagoye gusigura ahubwo icyo novuga ni uko hariho ibintu bituma iyo ndwara iboneka ibyo mu gifaransa bita facteur de risque sinzi mu kirundi kiragoye kuvuga kenshi iyi ni indwara ahanini ifata abantu bakuze gushika barenza nk'imyaka 50 muri rusange hanyuma ikindi hari igihe ni nk'umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare hajya umukobwa umuyaga agatangura kuja mu kwezi mu bisanzwe iyo agiyeyo hakiri kare nk'imbere y'imyaka 12 ico naco nyene iyo ni facteur de risque ikindi hari haba mu bisanzwe icyo bita mu kirundi guca menopause ni ku myaka nka 50 iyo rero bishitse umuntu ugasanga agiye kuzoca amaze kurenza imyaka inyuma y'iyo 55 icyo nacyo nyine kiba ari ikibazo birashobora gutuma agira risike nini yo kurwara kanseri ikindi novuga ni n'abantu batigeze bibaruka umuntu atigeze yibaruka nawe nyene abafise risike nini yo kurwara kanseri hanyuma hari n'ibindi twovuga nka abantu babaye ndabivuge gute mu kirundi babaye expose ku mareyo x umuntu yagiwe nk'amaradiyo menshi icyo nacyo nyene ikintu bituma umuntu ashobora kugira indwara ya kanseri
iyo uvuze amaradiyo tuvuga ko ari amaradiyo yamwe yo gupima abantu kwa muganga atari amaradiyo asanzwe
yego ajya gupima kwa muganga nayo nyene iyo umuntu yamugiriye menshi cyane nayo nyene arashobora kumutera icyo kibazo ikindi ni icyo nakwita ibintu navuga genetike zo mu muryango ugasanga umudamu anyina wiwe canke nyina abo canke inasenge ugasanga barwaye kanseri iyo kanseri y'ibere kenshi usanga hari ikintu cyo mu muryango gituma nawe nyene ashobora guca ayigwara kenshi kuri abo bantu biba ari ibibazo byo mu muryango ayigwara akiri na muto ugasanga nk'umuntu w'imyaka 25-30 yayigwaye kenshi ugiye kubiraba uca usanga ari umuntu afite icyo kibazo ibibazo mu muryango ibyo twigize ibibazo bya genetike muri make nibyo navuga
ego wakoze cyane hama Dr. Gahama mpinduke kuri mwebwe namwe twarababonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabona muri komurigisha namwe nyene ku bijyanye na kanseri y'amabere inyigisho zitandukanye muja mu banyagihugu mu bibanza bitandukanye izo nyigisho zo ari inyigisho zimeze gute abanyagihugu bo baba batahura izo nyigisho mu bahazerekeye kanseri y'amabere hanyuma turagaruka kuri muganga atubwire ibindi byinshi bijyanye no kwivura no kuyirwanya
ego nk'uko nababwiye hari kimwe kitatu mu ishyirahamwe ryacu twigisha ku byerekeye kanseri y'ibere kera umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri twabyigisha mu kwezi kw'icumi ukwezi kwahariwe ibyo guhimiriza byerekeye kanseri y'ibere inyigisho zacu twigisha ku byerekeye ingene umuntu yomenya kanseri y'ibere hakiri kare. Mbega ni ibihe bimenyetso ni ukubiraba ko kanseri y'ibere ngo ngize ngo ndayikeka mpanguze guca kwa muganga andabire ko ariyo canke atariyo, nsanze atariyo ngira amahirwe yo kuvurwa kare, kuko biramaze kugaragara ko hariho abagize amahirwe bakavurwa kare cane bashoboye gukira. Twebwe inyigisho zacu ni ngaho duhagarirako cane, tubigisha icyo ari cyo kanseri y'ibere, tukabigisha mbega ni bande bakarigwa ibyo muganga yaraje kuvuga, ni bande bafite ibyago byinshi byo guhura na kanseri y'ibere, tukabigisha ingene bokwisuzuma buri kwezi, ingene ubwo ngene bokwisuzuma, tukongera tukabigisha ibimenyetso byo kuraba byo gukurikiranira hafi. Ibyo byigwa ibyo rero tubigisha abanyagihugu babyakira neza cyane. Ariko kandi twahora tugira ikibazo cy'uko iyo tugiye kwigisha tukerekana amashusho, ugasanga twerekanye nk'amashusho y'amabere, ugasanga bamwe ntibabyakira neza. Ushobora turagira amahirwe guhera mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, aho twashoboye kuronka abantu dushyira ingufu hamwe, ishyirahamwe ry'abanyamerika ryitwa Know Your Limons Foundation, akaba ari ishyirahamwe ryateguye uburyo bwo kwigisha kuri kanseri y'ibere bukoresheje amashusho y'indimu, aho indimu bayigereranya n'ibere. Kuva rero abantu dushoboye gukorera hamwe mu kwezi kw'icumi uheze, byaraduhaye ububasha bwo gushobora kwigisha umwaka wose. Ubwo ntitwigisha mu kwezi kw'icumi gusa, tubyigisha umwaka wose, bikaduha amashusho meza yo gukoresha twerekanye indimu, ibimenyetso tukabyerekana ku ndimu, aho umuntu aheza akaraba tukamwereka ati ikimenyetso ni iki, ikindi ni iki. Rero ibyo rero biradufasha ko abantu babona ibyo bimenyetso bakabyiga, bakamenya icyo ari cyo kanseri y'ibere hatagiye no kuyitinya. Uko byagaragara ko turi kwerekana ari mu kwitinya cyangwa kumbure amazoni ajyanye n'imico yacu, aho usanga ibihimbe bimwe by'umukenyezi tutamenyereye kubyerekana ku mashusho. Rero ubuntu tuba yuko babyakira neza, iyo tukikwigisha barabyakira neza, ukabona ko wumvise inyigisho kandi tukabona tukemere ko bagiye no kubyakira abandi mu kibano. Kuko kenshi bamaze kuboneka yuko usanga ibyerekeye amagara y'umukenyezi y'umukobwa atari ikintu baganira, ariko kenshi iyo duhejeje kuganira nabo usanga babagira ibibazo, ukumva yuko bashobora kubiganira hagati yabo bakayibuganiriza nabo babana.
Ego, wavuze ikintu kijyanye no gusuzuma, ariko mbere yaho reka mbaze docteur ku bijyanye n'ibimenyetso. Docteur, watubwiye ibimenyetso byinshi. Docteur Ernest, hariho aho bishikaho umuntu agwara kanseri ntabimenye, ntagire kimwe muri ibyo bimenyetso na kimwe watubwiye, nk'umubyeyi asanzwe yaravyaye afite n'abana, ntagire ikimenyetso na kimwe ariko akaza yumva ngo agiye mu bindi bipimo akaza yumva ngo arafite kanseri y'amabere, birashika?
Ego, ibyo birashika cyane, ni nacyo gituma bisaba yuko umukenyezi amaze gushikana imyaka 50 nta kimenyetso na kimwe muri ibyo aba yibonye ko bisaba yuko aja kwa muganga, kuko hariho ibipimo agira nka mamografi, ugasanga irerekanye ibibazo biri mu ibere kandi ubwiwe atakimenyetso na kimwe caboneka. Yego, rero birabaho kandi birashika kenshi.
Wakoze cyane. Hama Dr. Gahama, wavuze yuko mu bigisha abanyagihugu bo muri kumwe nabo mushobora guhura nabo, murabigisha ingene basuzuma amabere yabo kumbure mukoresheje ayo masanamu, indimu nk'akarorero, ko gusuzuma mubigisha kugira gute neza na neza kwibere, kugira ngo kumbure abadashoboye kuronka amahirwe y'ukuza muri izo nyigisho batwumva, wogira gute mu kwisuzuma?
Okay, icya mbere tubigisha no kumenya umwanya mwiza wo kwisuzuma, kubera hari igihe umukobwa cyangwa umukenyezi usanga amabere yiwe ababara nk'iminsi mike mbere yuko abona amaraso cyangwa igihe ari mu gasabo. Aho rero turababwira ko atari umwanya mwiza wo kwisuzuma, ariko umwanya mwiza wo kwisuzuma uharura hagati y'iminsi 3-5 uvuye mu maraso. ugafatuga ugahawe nyene ugafata umwanya kisuzuma iyo naho utabona amaraso kumvo imwe cyangwa iriya kuvuga abagabo ko ntabwo bayakora kanseri y'ibere nk'abagabo ko batabona amaraso abakenyezi baciye cyangwa abakenyezi batabona amaraso nk'abakenyezi bonsa cyangwa nk'abakenyezi bari kuvuke ugatuma batabona amaraso cyangwa indi bere yose gutuma utabona amaraso turabwira tuti hitamwo umunsi umwe mu kwezi uzokwamo kubangukira utazokwigera wibagira hama wisuzume umaze rero kumenya igihe ikiringo ciza co kwisuzuma turakubwira ati ja ahantu ha wenyene uje uri nko ku gitanda canke ku ntebe canke uhagare imbere y'ikiyo canke wicare mu ntebe wumva utekanye uri wenyene washoboye gukura agahutsi ko hejuru hama turabigisha ukuntu biyumviriza bakoresha intoke zitatu bagahera mu kwaha ukumviriza ibere ryose uhereye uhereye mu aho ibere rihereza ugenda urekereza imuko wariheza ugasonda ukaraba ko atagitiseza ibyo ukabigira ku ibere ry'iburyo waheza ukabigira ku ibere ry'ibubamfu tukabigisha yuko kwisuzuma uraraba ukongera ugakora ko ukumviriza iyo uraba hari ibimenyetso biza ubona urabishije amaso hari nk'icyo muganga yari yavuze mukabona ngo ibere ryahinduye ryaduze cyangwa ryamanutse rigahindura uko ryahora rimeze ibyo ashobora kubibonesha amaso ariko hari n'ibindi wumviriza ari uko ugiye urashondashonda buke buke tukabwira gutangura wumviriza hejuru ushonda buke buke mu nyuma ukumviriza neza indani iyo umaze kubigira kenshi rero buri kwezi buri kwezi buri kwezi ukabigira haragera igihe umubiri wawe umenya neza mu gihe hazobihinduka n'ahazoba ari akantu gato uzoba uri mu ba mbere babibona kumvura ugira amahirwe yo kuja kwivuza kare ushobore kuronka uburyo wakuvura biramaze kugaragara yuko ibice 90% ku kicana nk'uko muganga yari yanabivuze ibice 90% by'abakenyezi bamenye ko bagwaye kanseri y'ibere nibo umunsi umwe bumvise ikintu kitamugenda mu ibere bagaheza bakanyukira kwa muganga icyo twifuza ni uko ibyo bice 90% ahubwo babimenya kare tukubigisha bakamenya kwisuzuma buri kwezi bakamenya kwisuzuma ku buryo igihe cyose hazobihinduka naho rizobe ritoye bazobibona kare cyane
ego Dr. Gahama ku mbuga ngo rukanyura bumenye nk'uko nabivuze twababonye muri ko murigisha harimo n'abahungu nabo nyine murabigisha nabo nyine barasuzuma amabere yabo muri ubwo buryo nyine
ego me barasuzuma kubera abagabo abahungu n'abagabo nabo ni barashobora kuvura kanseri y'ibere nuko bisaba kariya cumi nk'abakenyezi uno munsi baravuga yuko umugore umwe muri 12 ashobora guhura n'ibyago byo kurwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe ariko abagabo ibice biracari hasi ni umugabo umwe ku 1000 isikura nubwo ariko ari bake birabaho yuko bashobora kurwara kanseri y'ibere ahubwo ikimaze kugaragara ku bagabo ni uko bobo niyo bayirwaye usanga igiye kumenyekana itegeko ko atari umwe azokigera yiyumvira ati kumbura reka ngwaye kanseri y'ibere kuko batamenya ko bayirwara nicyo gituma nabone turababwira yego mu kanseri y'ibere abagabo barashobora kuyirwara nubwo ari bice bikeyi nabone ni byiza ko bagenda bakibarimviriza nk'uko abakenyezi baza barimviriza kwezi
ego hama ngaruke kuri docteur bareke nsabe turazi yuko hariho abakenyezi abigeme bavutse bafite amabere atangana ni ikintu kizwi cyane ku bigeme n'abakenyezi icyo cyoba ari ikintu kumbure gifise isobanuro cyoba gifite aho gihuriye na kanseri cyangwa umuntu yotekana akavuga ati niko na rimwe ntabwo ntuye kugira kuri kanseri radiyo ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11 kuri uku kwezi kwa 10 aho isi isanzwe ihimiriza abantu kumenya byinshi no kwivuza indwara ya kanseri mu mabere twatumiye abaganga babiri bariko baradufasha gutegera byinshi kuri kanseri mu mabere umwe ni Dr. Ernest Barekensabe avura indwara z'abakenyezi n'izijanye no kwibaruka ubundi ni Dr. Gahama Ineza Tania avura indwara zitandukanye nawe nyine akaba ari mu bikorwa bose ahubwo bose bakaba ari mu bikorwa icyo twita kampanye byo guhimiriza abanyagihugu kwivuza no kurwanya indwara ya kanseri mu byo bitandukanye
zitandukanye ego tugarutse ku batumire bacu rero bari muri ibyo bikorwa bya kampanye Dr. Ernest aho kuri Tanganyika Care Polyclinic ubuhinga bwo kuvura kanseri mu mabere goba buhari muri kumuragerageza kupima cyangwa kuvura abantu goba ari ubuhe muri kumurahamagarira abantu kuja kwitura
icyo kuvura kanseri y'ibere no tangura nkabivuga muri rusange hanyuma nkava nza no kuho tugeze hajya kuri ibitaro Tanganyika Care Polyclinic ubundi umuntu yafite kanseri y'ibere canke iyo ibonye ko bijya bimenyetso akaza kwa muganga hariho ibipimo tumusaba gukoresha hari icyo bita mammography iyo ni radio bagira yo ku mabere irashobora kwerekana ibibazo bitari bice biri mu ibere iruhande y'iyo mammography barashyirako n'ikindi bita ecography ecography isanzwe nk'ibyo basanzwe bakora ku bindi bihimba by'umubiri ibipimo rero iyo babigize birerekana cya kintu wari wabonye wari wiyumvise ko irashobora kwerekana mu ibere ko hariyo akantu kameze nabi iyo rero imaze kubyerekana kenshi hariho umuntu yagize iyo mammography cyangwa ecography hariho ukuntu abivuga atanze inyishu akakwereka yuko ako kantu yabonye gashobora kuba ari kanseri cyane itoba ari kanseri ariko ntibihereraho bica bisaba yuko ufata muri ka kantu yabona mu iradiyo cyangwa nawe wari wiyumvise ko bisaba ko bakura ko akanyama gato bagatwara muri laboratoire ibyo bita biopsi iyo biopsi rero niyo muri laboratoire batubwira bati ni kanseri kuko mba na kanseri naho byose ari kanseri y'ibere ziri ubwoko bwinshi ubwo bwoko bwinshi nyene ni nako zitatuva kumwe hanyuma bamaze kwerekana ko ari kanseri igikurikira abasigaye yuko kuraba yuko bikunda ko iyo kanseri ice kivyimba bamaze kubona mu ibere ko bikunda yuko ushobora kugikurayo aho ni bimwe bita ibyo kubaga ibyo bita shiririje kenshi rero no kuri kanseri y'ibere shiririje si kenshi ikunda kuyigira hari igihe bisaba ko agiye usanga bidakunda kugira shiririje kubera hari igihe usanga icyo kivyimba carabaye kinini ofe ugikuyeyo ugaca usanga iyo nk'ibere ryose cyangwa ugasanga n'umuntu afise ibere ritoyi ikivyimba ari kintu ugasanga ivyo kugira shiririje ntibikunda iyo rero ivyo kugira shiririje bidakunze basaba bamuha imiti ivyo bita shimiyoterapi bakamuha imiti iyo miti iza gutuma cya kivyimba kigabanuka cyangwa no kwiyonga kikayonga hanyuma iyo kimaze kugabanuka bashakurikira shiririje n'ubundi utegereza kugira shiririje kuko nawe ukiba cyagabanutse utegereza kugikurayo kandi iyo shiririje ugikuyeyo bijyana n'uko no mu kwaha hariho udusumbi turiyo adenopati nawe utegereza kudukurayo hanyuma ibi byo kubaga biheze uca ukurikiza ko kimiyoterapi iyi ni imiti bafata iyi nayo ngira ngo ndakigaruka ko mu mwanya inyuma ya kimiyoterapi bivanye n'iyo kanseri iyo ariyo ingene ingana aho imaze gushika hari igihe bisaba yuko wongera ko ubundi buhinga bita radiyoterapi aha rero kuri iki ca shimiyoterapi mu Burundi ikintu nticahoraho ariko ubu nongaha kubitari iwacu iyi shimiyoterapi twatangiye kuyitanga gusa muri ibintu byo kuvura kanseri y'ibere mu Burundi aho tutarashika no kuvuga ku bitari iwacu ubu buhinga nta buriho no mu Burundi hose nta buhari ni cya radiyoterapi kenshi iyo bisabwe yuko umurwayi azokenera radiyoterapi bica bisaba ko tumurungika hanze kuko mu Burundi ibintu bikunda kweza muri make ingene bavura kanseri y'ibere n'ibi gusa bivana n'iyo kanseri urwego uyibonye imaze gushikako hari n'igihe usanga imaze gusuka kure imaze gufata ibindi bihimba aho naho nyine nico ivyo kwiraza twaje kubura diretse aba uratanga chemotherapy ya miti bano hanyuma mu nyuma ukazoheza ukamubaga mu nyuma mugabo yatanguye chemotherapy ego nivyo mu nshamake nashobora kuvuga mu kubijanye no kuvura kanseri y'ibere
ego hama ivyuma tubiye mu vyuma mwavuze uburyo bwinshi bwo kwipima radio canke biopsy hoba kumbura hukorera canke handi mu gihugu canke mu gisagara ca Bujumbura hoba hari ivyo vyuma vyo gupima kumbure niba kansere irimwo birahari byinshi kubyo ko umukenyezi yohaguruka akavuga tereka nje kwipimisha hana barafise uburyo bondabira kimwe
mu Burundi canke mu gisagara ca Bujumbura uburyo bwo kuyipima burahari iyi mammography navuze echography biopsy ibi byose birashoboka ndetse navuze ko no mu kuvura ubu tugeze no kuyindi ntambwe ya chemotherapy umva yuko turiko tura no mu Burundi turiko turatera imbere mu byo kuvura indwara uko mu minsi iheze ibi byose ntivyabaho kenshi umuntu ayigwaye yacagenda hanze kugira ngo bamukorere ibi byose ariko urumva yuko turashobora kuyipima ari ukenera kubaga tukamubaga tukamukora ari ukenera chemotherapy tukayimuha bisabwe yuko azokenera radiotherapy akaba ariho tumurungika hanze ariko urumva n'iyo bya radiotherapy turizera yuko nazo nyene mu minsi iri imbere nazo nyene bizoshoboka
ego Dr. Agahama hari ico kumbure mwokongera ko kubijanye n'uburyo kanseri ivugwa mu gihugu cy'u Burundi kwa dusiguriye ko kanseri iri mu buryo bwinshi cyane ibikoresho ni byinshi uburyo ivugwa ni byinshi ico mwokongera ko
ico nokongera ko kijanye nuko twe n'ibyo maze kubona bigaragara ko iyo turi ko turigisha nuko ibyose muganga tuzi aho abantu atavyo bazi ugasanga umugwayi aracuragiritse ndetse n'uburyo bwiwe ubwe arafise ko amafaranga buhereye mu rugo kuko kutugakirica atamenya kimbega mbera hehe cankuri acakurikira iki bino kwipimisha hehe ibyo rero ugasanga birimwe muri bimwe bisesa kubera n'itunga ry'umuryango imbere nuko umurwayi ashikira mu rugo byo kwivuza rero biri no mu byo twe twigisha tuti bishitse ukibona ikibazo mbega noca hehe n'ibi bipimo bikenewe noraba muganga uyuhe ahama n'ibi bipima azontuma iyo umurwayi amaze kubimenya ibyo yose muganga ahejeje kuvuga biramutuma amenya iyo atumbera akamenya nitihavuye icyakurikira iki ugasanga umuntu ntatakaje umwanya wo kwivuza kandi ntatakaje n'uburyo bwiwe
murakoze cyane docteur Ernest none abaganga mupima canke muvura kansere muba muri kirenga bimeze gute mu buhinga abaganga bafite mu gihugu muri kino gihe
iki kwana na grace mvuga ngira ko mvuga ko abariko baratwumviriza nibibaza yuko ibi byo gupima kansere ari bijanye n'iyi kampanye twavuze ibiri mu bikorwa bya minsi yose hanyuma icyuko abashobora gupima iyi ndwara uko baba bangana mu gihugu muri no kuri si benshi kuko ahanini uzasanga bikorwa n'aba baganga ariko ndavuga babize izi ndwara zo kuvura abakenyezi abajenekologi nabo mu bisanzwe mu Burundi si benshi ariko ko mu gisagara ca Bujumbura hariho abatari bake bitaro bitandukanye
uburyo bwobwo bisaba bwo gupima ibere gupima indwara ya kanseri bungana gute umunyagihugu yumve yoba afise ico kibazo canke yoba ari agwaje umuntu uburyo bungana gute amafaranga nangahe kwipimisha
ipimisha hariho consultation ahanini consultation usanga atari amahera menshi ariko kumbure ikiza guhava gitwara amahera menshi ni ubundi buhinga bwo muri laboratoire kuko nabwo nyene ni ibintu bisaba ubuhinga bwinshi nkuko nari nabivuze hari no mu Burundi ntivyahoraho ibi rero n'ukuri birasaba uburyo butari buke murantunga sinshobora kumenya igitigiri cyanyacu cy'amahera bitwara ariko n'amahera atari menshi cyane kuko mvuga ati si menshi cyane kuko ari abantu ubu bahora ugasanga arinze gufata indege yagiye hanze kwivuza ikibazo hanini nkuko mugenzanzi yari yabivuze gikunda gushika nuko abagwayi baracuragirika amenye aho yitura akazubwira kwibuka kuja kwa muganga n'uburyo yari afise yarabuherezwe mu bindi bintu arabamuhenze canke yagiye mu bintazi nusaba gusaba abantu yuko umuntu yibonye ko icyo kimenyetso bibi twavuze yo kwitura muganga hakiri kare nibaza ko iby'uburyo azosanga atari umurengera cyane
yo kwitura umuganga wuhe umujenekologe kubijyanye n'amabere
muri rusange yo kwitura umujenekologe ariko n'abandi baganga abatwita abaremedecine generaliste nabo nyine kenshi bababizi arashobora kubona ko ari umuntu afite ikibazo ari ibyo abona adashoboye arashobora guca murungikira umujenekologe akamufasha
ku biro bitandukanye Dr. Gahama muba mwarakoreye ko umukenyezi yifuza kwipimisha cyangwa umwigeme hari ibitigire muba muzi by'uburyo babakoresha
nta gitigiri kivuga ngo kuko ambaye ikintu muganga yigeze kuvuga ati kanseri ziri ubwoko bwinshi kuko kanseri ziri ubwoko bwinshi niko mukuza ipima ntiwavuga ngo ni inzira imwe ngo bose bakoresha hari igihe bakoresha igipimo kimwe kikakwereka kuko kanseri afise n'ibikenewe ugasanga inzira iba inzira ngufiya ariko n'abandi usanga bikenerwa kuraba mbega ahandi harafatwa mbega ni ubwoko bwo ugasanga uburyo ntibungana ariko kucerekeye uko twe tubona tubabwira ku byerekeye byo kwipimisha urabona yavuze ati abaganga benshi bize ibyerekeye amagara y'umufasi n'ibyo kwibaruka benshi usanga ari mu gisagara ca Bujumbura abari ruguru si benshi icyo twe duhora twigisha ni uko bivana n'ahantu umuntu ari hariho ububasha buba buhari iyo ufise uburyo bwo kubonana n'uwo muganga yize indwara z'abakenyezi ariho wipfura ariko uri ahantu atawo muganga ahari urashobora kuraba n'uwundi mubitse wari wose aho tukunda kwiga ngo itenshi harise ukamuraba uri ahantu uwo muganga atawuhari ariko hakaba hariho irindi biro ritoya rikwegereye nahone egera umuganga akorera nawene arashobora kurabira ariko uko biri kose ntubyigumize n'ubugume muhira wegere umuganga akwegereye
ego docteur Ernest Barikensabe mwavuze yuko hari uburyo bwinshi ubunye busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi mubwo mwatubwiye bwinshi cyane kandi biraremesha mwavuze ko muri kumurana muri mu bikorwa byo kubaga abantu ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic muraribaga muri rusange mukaribaga mukarivura
ari rusange umuntu afite ikibazo cy'ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic turashobora kumufasha tukaribaga navuze yuko ubu hari n'imiti ya chemotherapy ubu irahari iyo gusabishitse ugasanga n'umuntu azokenera radiotherapy aho naho byosaba yuko tumurungika hanze ariko gushaka kuri chemotherapy ibyo turabikora
ego hama bijanye no kumubaga iyo bavuze ngo umukenyezi agiye kubagwa gushika naho amabere bayaca benshi nibwo bwo bahora bagira hari ingaruka zihora ziba ku bakenyezi baba baragize amabere yabo acika kuko hari abo numva mu minsi yahera babaza bati none ko baba baciye imitsi y'umubiri hari ingaruka nyuma yaho
murakoze cyane ahubwo ikindi twavuga kuri ibi ni uko abakenyezi kugira ngo baevite cyanke bagwanye ibi by'uko ibere barica ni ikindi cyo ko bakwisuzumisha hakiri kare kuko ibere bigera aho barica ari uko umuntu yipimishije iyo kanseri igeze kure si niyo yipimishije hakiri kare ka kavimba kakiri gatoye ntibikenerwa ko ibere barica barakure ako kabyimba akagumana ibere ryiwe hanyuma iyo bishyitse ibere bakarica nta bibazo birebire bikunda gushika arabandanya baho ari bikunda gushika ugasanga nko mu kwaha bakuyeyo twa dusumbi navuga twatugangiriyeyo ugasanga haragiyeyo amazi ariko nabyo nyene barabivura bigakira cyane bigashe ugasanga mu kuboko aragize ibibazo byo kugorora ukuguru ukuboko cyane kunyuka nshoko bikagora na ivyo navyo nyene kenshi baragira ivyo bita kinesi terapi bigahera nashaka kuvuga rero yuko iyo nahibere iyo bishitse bakarikura yo na ibazo birebire umukenyezi agira arabandanya baho ariko nico nico meze kuvuga kugira ngo abakenyezi ba ibe ntashike yuko bari kura ko byose nuko bokwicimisha kare
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye kwizwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Kisifika Amerika Samiri Washington DC mukindi no mukinyarwanda tubibutse kandi ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi nabigeme uno munsi cyuko turaganira ku kibazo c'ingwara ya kanseri yo mu mabere kanseri yo mu mabere ukwezi kwa 10 niho isi igerageza guhimiriza abantu kuyivuza no kuyipimisha turi kumwe na Dr. Ernest Barikinsabe ariko akorera ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic na Dr. Gahama Ineza Tanya na wenyine avura mu gisagara cha Bujumbura Radio Ijwi rya Amerika ingaruse kuri mwebwe Dr. Gahama muratanga inyigisho mu bice bitandukanye kumbure no mu gihugu hagati iyo murose akaryo ko kuja mu gihugu hagati abanyagihugu musanga kanseri mu mabere bayizi bayiganira ko usanga bimeze gute
iyo tushoboye kuja ruguru tukigisha byerekeye kanseri y'ibere twama dusanga ko kuba yizi usanga bayizi iyo tubacishe bakatubwira turazi umuntu wo mu kibanyi turazi undi kibano ati turazi umuntu wo mu muryango yayigwaye ariko ibyo kwiganira ko koko usanga kenshi batayiganirako impamvu batubwira tusanga batubwira ati niko tuta batubona icyo turi buyivuge ko tutakanatera n'ubwoba ugasanga kandi cyaba ari indwara yari cyambabere ibintu abantu badasanga baganira ubundi ariko icyo duhora dushima ni uko iyo tuhavuye usanga batanga icyo kiganiro ubu muri kuno kwezi twashoboye no kuronka akaryo ko kwigisha abana b'abakobwa ugasanga baruguru bagashaka kutubwira ati twero n'umusitari kubiganira n'abamama wacu na basenge n'abandi babyeyi tubana kugira ngo dushobore gutangura kwivuga kubera baba barunze inkuru yo kuvuga ku byerekeye kanseri y'amabere ubundi batinya kwivuga ko usanga atana kimwe ntibayizi ko ugasanga n'ubwoba gusa no kutamenya icyo bari buvuge ariko iyo utashikirije kwiga usanga bishobora kubafasha gutangura kubiganira ko
ego birumvikana ko n'abaganga no hagati mu gihugu boba inkeho ari bakenya cyane Dr. Barikinsabe mwoba kumbura mufise imigambi y'ukuzoja kugira isekeza nk'ibyo muri komaragira mu gihugu hagati kuko akenshi abanyuwanyi bacu barakunze kutubwira yuko uburyo bwose abaganga bose bari Bujumbura abari mu gihugu hagati nabo mushobora kuzobashikira mu minsi iri imbere
ego ibitaro nkora ko biracyashasha ariko nk'uko mu ntumbero yacu harimo by'uko byofasha abarundi kwivuza na cyane cyane izi ndwara za kanseri nico kirimo muri kazoza turategekanya yuko tuzorondera ubundi twobikora agenda mu ntara hagati mu gihugu kugira ngo dushishikare twigisha abantu babimenye aha nagira mvuge ko nibi ni kampanye twarimo nagiye mbona nk'umuntu ugasanga yo kanseri haze nk'imyaka ibiri yarazi ko ayifise ngabo ugasanga yaciye aguma muhira akibuka kuza kwa muganga ari uko yumvise ngo hari kampanye icyo nacyo urumva ngira ngo kuba kutamenya muri kazoza no kuri turategekanya yuko tuzoshika mu gihugu hagati kugira ngo twigishe abantu bareke kuguma muhira ariko biture kwa muganga nkuko narivuze iyo umuntu yituye kwa muganga hakiri kare n'uko umuntu umuntu aramufasha ugasanga ayinza kugira ibibazo birebire
muri izo kampani nyine muri aya masekezaho bahariho uburyo bwo gufasha abanyagihugu batishoboye kuriha uburyo busabwa kwivuza
muri izo kampani icyo cy'uburyo bwo gufasha abantu batishoboye nicyo kintu nta kirimo aha rero nagira nsengira ko nsaba cyane mbarira abantu batwumviriza yuko n'ukuri abantu bose bogira uruhara muri ibintu by'indwara ya kanseri kuko ugiye kubiraba indwara ya kanseri si indwara y'umuntu umwe kenshi biragora ko ashobora kuyivuza ndetse n'umuryango kenshi n'umuryango birashobora gushika n'umuryango ukananirwa aha rero bisaba yuko umuntu uwo ari we wese yoshyiramo ingufu kugira ngo turabe yuko twafasha ababyeyi bacu abashyiki bacu ntibagire ibibazo aha kandi hariho abandi bantu notera kamo ni nk'amasiranse hari abantu usanga bafise amasiranse abarihira mugabo hageze kuri ikintu cya kanseri ugasanga ibemera kubarihira wumva aha naho nyine tutakiba ikibazo kuko urumva uyu muntu bitabimugora aha novuga n'ikindi kumbure n'abandi bantu bafise uburyo bugerageza no kuri bagafasha kugira ngo cyabe ko dufasha abantu aha nkuko navuze yuko iyi ndwara ya kanseri atari y'umuntu umwe kuko umuntu umwe ntabwo ashobora usanga ari ibintu biruhisha cyane ntacyo dusaba no ku rwego rw'igihugu nk'abantu barongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko iki kibazo nabo nyine bugifata mu minwe kugira ngo turabe yuko twafasha aba bantu bafise ibibazo
ego kuri kanseri y'amabere iza yonyine ije mu mabere bigahereraho canke ibifatanye n'izindi ndwara umuntu aba afise canke iyo byura izindi ndwara mu mubiri w'umuntu
kanseri y'ibere hari igihe umuntu ayirwara ari uko yoba yaragwaye ubundi bwoko bw'amakanseri yarageze nka kanseri yo mu nda nka kanseri yo mu mauvere mauvere yaba bingora ku kibuga mu Kirundi aho ugasanga kubera yagize ayo makanseri cyane mu muryango hari abantu bagize ayo makanseri bigaca ugasanga nawe nyine arayirwaye ahandi ni uko umuntu arwaye kanseri y'ibere ntayivuze kare agashika kure ishifata ibindi bihimba ugasanga iragiye mu mahaha iragiye mu magufa iragiye mu gitigu n'ibindi bihimba bitari bito byo mu mubiri
Dr. Gahama kumbuye dufasha kanseri y'amavere twavuga ko ari kanseri yo mu gitereko canke uhora yumva yita gute mu Kirundi kuwifuza kumenya
hariho umwana uvuga ngo kanseri y'udusaho dukora imbuto z'umukenyezi sinzi ko muganga yombwira ko byabitaye
twabifata nk'uko
munyigisho wa madame Gahama mutanga zitandukanye iyo mugiye mu banyagihugu izi nyigisho murabona koko bazifata nk'ankama muja amaja hehe mutunganije gute muri izo nyigisho mutanga aho muja kugira ngo kumbure abantu batangure kumva yuko hari abantu bagiye kubashikira babaha izo nyigisho
kuko twitunganije dusanzwe twigisha icyo cyereke kanseri y'ibere mu kwezi kw'icumi ariko n'umwaka wose turazigisha hama tukigisha ku buntu abakenyezi uko babangana bose ari babiri ari batatu ari umugabo w'abakenyezi icumi cyangwa mirongo itanu cyangwa ijana n'abarenze umwe tukubwira gusa ngo tubasanga tukabigisha kure hari n'igihe rimwe rimwe tuba tuja ruguru cyane cyane nko muri kuno kwezi kw'icumi aho twari twifuje cyane gushobora gushikira abantu benshi bari mu ntara zo hagati mu gihugu naho ubwizo tuba dushaka gushikako atari iminsi yose tuwushikako
ego hama mwogira ko mukaduha kumbure uburyo bubashikira ariho amashirahamwe yipfuza kubahamagara mwigishe abanywanyi babo canke intara yabo bubashikira gute ishirahamwe ryanyu uzima
uzima turafise nimero dusanzwe dukoresha ariyo nimero ushobora gutora ko utora ko iyo ufite ikibazo cyo kubaza izo nazo akaba ari 71 mirongita wanakane, mirongita tu, ubusa, ubusa, dosumi ramo, mirongiri mpinarime, mirongita wanakane, mirongita tu, ubusa, ubusa, ariko kubasanzwe bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bashobora kudusanga kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter ku izina rya Uzima. Uzima cyane Uzima Association. Yego.
Yego, murakoze cyane. Hama mpindukire na Dr. Bareke Nsabe, Dr. Ernest Bareke Nsabe, namwe mutubwira aho muherereye kuri Tanganyika Care Polyclinic, mwavuze ko ari ivuriro rishasha. Ariherereye hehe, nimero kumbure abakenyezi bariko barabyumva bobitura kugira ngo baje muri iyo sekeza ryo kuvura no kubaga, niihe nimero?
Ivuriro riri muri Kinanere ya gatanu, hagati ya Mercedes Office na Islam. Hanyuma ku bantu baba bafite ikibazo ntibashaka kuza kwivuza bo guhamagara kuri 69 15 30 21.
Yego, musubiye muduhe nimero kandi
69 15 30 21.
Ni ukuvuga ko muri iryo sekeza ni buri munsi muzorangiza ryari, irindi sekeza rizoza ryari?
Aba bantu bafise ibibazo niborindira isekeza, kuko ibi ni ibikorwa dusanzwe dukora iminsi yose. Isekeza cyoyo ubwaryo riherana n'iyindi, ariko kwakira abantu bafise ibibazo ibikorwa bya minsi yose, umwanya uwo ariwo wose, batarinze kuraba isekeza abacunganiriza.
Nibyo koko, buri muntu akwiye kwisuzuma akivuza umwanya uwo ariwo wese atari mu isekeza gusa. Ariko wakoze cyane rwose kutubwira byinshi byerekeye indwara ya kanseri n'ibyuma n'ubuvuzi busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe. Tubonye akaryo ko kumenya byinshi, kuko akenshi abanyagihugu baridoga yuko bategerezwa kuja mu bindi bihugu mu kwivuza, ariko ni byiza ko hariho uburyo bashobora kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi nyene. Reka mfate kano kanya turangiza ikiganiro. Nshimire cyane rwose abatumire bacu b'uyu munsi mu kiganiro muri Isanga. Uwo mwari mwumvise ni Dr. Ernest Bareke Nsabe, havura indwara z'abakenyezi n'izindi zijanye no kwibaruka. Ari mu bikorwa by'isekeza akasaka basanzwe akorera kandi kuri Tanganyika Care Polyclinic, n'ivuriro ngaho ibijumbura mu Burundi. Inimero yazitanze aho mushobora kubahamagara mukabitura 69 15 30 21. Undi twari kumwe ni Dr. Gahama Ineza Tania, avurira indwara zitandukanye ngahe mu gisagara cha Bujumbura, akaba kandi atanga n'inyigisho zitandukanye muri iki gihe muri uku kwezi zari zijanye na kanseri yo mu mabere. Dusozera ikiganiro cyacu Dr. Bareke Nsabe, akajambo ka nyuma. Murakoze.
Akajambo ka nyuma ni uko nashimira abakurikiranye kino kiganiro, nongera nsubira guhamagara gutera kamo abarundi n'abarundikazi bo twamaze kuvuga yuko iyi kanseri y'ibere atari abakenyezi gusa ariko n'abagabo ibafata, yuko n'ukuri bogerageza bakisuzumisha hakiri kare ibintu bitaragera kure. Kandi nk'uko twabivuze mu Burundi uburyo bwo kubafasha buramaze kuboneka kandi buriko buratera imbere. Nibaza ko abatwumvise bogerageza bakumva akakamo turiko turabatera ni kugira ngo dukinge ibintu bitaragera kure. Murakoze rero, nongera nokongera gutera akamo uyu mugenzi wanje twariko mu kiganiro, nongera ndamutera intege kugira ngo babandanye igikorwa cyo kwigisha abantu, kugira ngo aba bantu baza baragira ibibazo kubera kutamenya bashobore kwitura kwa muganga hakiri kare. Murakoze.
Murakoze cyane. Namwe Dr. Gahama Ineza Tania, turabashimiye cyane namwe ku kanya mwafashe kuganira natwe. Akajambo ka nyuma dusozera. Murakoze cyane.
Nanjye nongeye gushima ku butumire bwanyu kuri kino kiganiro nongera mvuga yuko mu kirundi baravuga ngo uca ukiri indwara arirata kandi ndifuza gutumira umuntu wese yashobora kumviza kino kiganiro tugatinye indwara ya kanseri ko uko twitinye ntitwiyivuge bituma n'uyirwaye atinya ntapfuke ugasanga yagiye kwivuza igihe cararengeranye ni ukubaka kuganira ibyerekeye amagara y'umukenyezi kubaka kuganira ibyerekeye kanseri y'ibere hama umuntu akisuzuma buri kwezi igihe cyose ubonye hari ikintu wiketse banguka wegere umuganga akwegereye ubimwereke kumbura ibishobora gukiza ubuzima
murakoze cyane rwose baganga muri ibikorwa byo kwigisha abanyagihugu no kuvura abanyagihugu indwara ya kanseri mu mabere ndabashimiye cyane rwose mu butumire mwitabiye guno munsi n'abariko baratwumviriza mwese ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye ikiganiro muri sangacu uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka radio Ijwi rya Amerika ndabashimiye umunsi mwiza
Ijwi rya Amerika Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika
Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ndashimiye premise twinjo ko yatumye menyekana.
Kakumye kakumako Kizema nyuru mpaye muta mando tigende